Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Ndabahi kazi nchutu magezi mwese mudukuli kila kuri radio Nzamba Gateka Kau. Tulikumusu wa gata natikirezi ya chumini chenda kigarama mwaka mwina mirongiviri. Amakuru tugira tubashikirize azaguhagara kuri zingingo zikurikira. Amabi arika rakoregwa impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cha Tanzania araraje shinga umugwi wa Afrika wa gatya kaje na muntu uyo mugwi ugasaba leta ya Tanzania kubahiriza amasezerano yateye ko umukono yubahiriza impunzi. Abaforoma bari mu mugwi ujejwe kugwanya ikiza cy'umugera wa corona barasaba ko baronswa agashuka shiruka bute kabo kuva uyu mwaka utanguye ngo hakaba hari abatarigera bafata ako gashiruka bute kabo. Nayo mukigabane ku isoko cuno musi muzagukurikira inyifato y'abarorerezi b'umupira w'amaguru isigaye ivamwo imishamirano igatuma bamwe muri bo bakomereka eka mbere n'abakinyi. Musagwe ikaze idoni doni mukanye.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Inosa kubwimana ni watuma amajwi abashikira ndasubiye kubaha ikaze umuhisi Petero Buyoya yahoze arongoye Uburundi yaragize uruhara rudasanzwe mu biganiro vy'amahoro vy'Arusha mu gihugu ca Tanzania. Abahutu n'abatutsi barashobora guhuza ku nzira yo guhagarika intambara n'indyane z'amoko mu Burundi bishikirizwa na muganga Yohani Minana Rongo Yunanditsi na Head umwe mu bari muri ivyo biganiro vy'amahoro yatewe ko igikumu umwaka w'2020 kurikira muganga Yohani Minana.
Abajwe n'urupfu kwa President Petero Buyoya kuko Petero Buyoya yabaye president wa Burundi imyaka 13 mu gice cya mbere imyaka 6 hanyuma mu 2006 gushika mu 2003 imyaka 7 no kuvugana n'umuprezida yabaye umuprezida w'igihugu yitabye Imana. Petero Buyoya mu kingo cy'iwe cya mbere yatwaye 2007 gushika mu 2003 yaruguriye inzira imigambwe myinshi ko yashobora gukora ahagarukiye 2006 gushika mu 2003 yaremeye araganira n'abatavuga rumwe bya politiki ari twebwe cyane twebwe turaganira gushika ku masezerano y'Arusha masezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi muri no minsi yaheze muri imyaka iheze yaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika niyo Union Africaine aho yagiye gufasha ari mu gihugu cya Mali no mu bihugu bya Sahel ko nabo nyine buraba kujyo utatura matati yabo biciye mu biganiro. Witwebwe rero Uburundi buravuze buza umushinga ntahe nako se Uburundi bwonyene bubuze habuze n'umwe bwa Afrika ni Africaine haranabuze nako n'amakungu kuko yafasha washaka rero uhuza umuryango wiwe fasoni wiwe abana biwe nako n'inshuti ziwe zose ziri mu marira tubabwiye ko twifatanije hamwe na Imana mwakire ubwami bwayo iby'isi niko bigenda naho menye umunsi wako.
Muganga Yohani Minani akaba muri ico gihe yari mu mugambwe FCODEB akaba ari umwe mu baserukira urunani bita G7 muri ico gihe cy'amasezerano y'amahoro y'Arusha. Wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Buyoya akaba yitavye Imana mu ijoro ryo kuwa kane uheze mu gihugu c'u Bufaransa. Amakuru avanga hakaba yavuga yuko wahuwo yahoze arongoye Burundi yahitanywe n'ikiza cy'umugera wa corona. Tubandanije n'amakuru tubateguriye umugwi wa Afrika urero gateka kaje na muntu urateye umpungenge nuko igihugu cya Tanzania kitubahiriza uburenganzira bw'impunzi bwo kuronswa ubuhungiro n'ukutiye n'ukwirukana uwuje agana igihugu umuntu mbere yo gusaba ubuhungiro. Ni mu itangazo ryasohowe n'uwo mugwi aho unagaruka kubijanye no gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'ico gihugu uwo mugwi ugasaba leta ya Tanzania kubahiriza amasezerano y'ubumwe bwa Afrika agenga impunzi. Tubibaza Berancil Ninahazwe
uvuga idadasanzwe kubijanye n'impunzi abasaba ubuhungiro impunzi zo hagati mu gihugu n'izihungira mu bindi bihugu. Komiseri Maya Sali Fadel aratewe impungenge n'ihohoterwa rikorerwa impunzi z'Abarundi ziri mu gihugu cha Tanzania aho icyo gihugu kitubahiriza amasezerano agenga impunzi mu gihe ivyegeranyo bitari bike byerekana uko izo mpunzi zitotezwa mu gutahukanwa ku nguvu mu kugara amasoko ari mu makambi gushiraho amategeko ababuza kwidegenza eka n'ibindi muri iryo tangazo umuvugizi adasanzwe aributsa icyo gihugu amasezerano ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika byashize ko umukono yo kubahiriza agateka k'impunzi muri Afrika mu kwakira impunzi yariyo yose ije igana igihugu mu gihe haba hariho bituma bikomeye abo bagana ibyo bihugu baba bafise bibabuza gusubira mu gihugu cabo iryo tangazo ryabandanya kwerekana ko iyo bishitse igihugu ko gifise ingorane zo kwakira impunzi amasezerano y'ubumwe bwa Afrika yerekeye impunzi asaba ico gihugu kubimenyesha ibindi bihugu biri mu bumwe bwa Afrika hagafatwa ingingo yo gutorera umuti ico kibazo mu mwumvikano uwo muvugizi adasanzwe kubijanye n'impunzi asaba abategetsi ba Tanzania guhagarika ibikorwa byo gutera ubwoba izo mpunzi agasaba iyo leta gukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR kubijanye no gufata umugongo impunzi z'Abarundi no gutahukana impunzi zifuza gutaha atagahato
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
radio inzamba turabandanya n'amakuru twabateguriye imyidogo n'imyishi kubaforoma bajeje mu duce two gucungera no kugwanya ikiza cha corona mu Burundi bakavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka bamwe muri bo batarigera bahabwa agashiruka butebe bemerewe na bemererwa n'amategeko bahabwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu iyo nkuru twayiteguriwe tukayishikirizwa na mugenzi wacu Beragloria ya Kintore
nkuko amakuru dukura muri abo baforoma avyemeza abo baheraniwe agashiruka bute ni bamwe mu batowe bakajanwa mu bibanza 35 bijejwe kugwanya kiza cha coronavirus mu gihugu cyose ayo mafaranga akaba yategerezwa gutangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka turiko turasozera nkuko umwe muri abo baforoma bavuganye na radio inzamba abitwiganira
batubwira yuko minisita nizo turi ha kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatandatu kandi turamenya yuko minisante yoba yaragiraniye amasezerano nawe yeme kugira ngo abarishishikare tupre na charge ivyo vyabaye mu kwezi kwa gatandatu ni ukuvuga yuko icyatubabaje kibabaje cyane niko batanguye kuducamo ibice imigwi ibiri hariho rero abo kuva muri uko kwa gatandatu oyeme yarabahaye operation y'ukwezi kwa kwindwi ukwezi k'umunani ukwezi kw'icenda ukwezi kw'icumi ukwezi kw'icumi na rimwe kandi bavuga yuko n'ukwezi kw'icumi na kabiri bazokubaha izo ntuze iyo kolasiyo yaronse amakwe d'antre 9 mu makwe d'antre 35
abaforoma bakabandanya basaba ko nabo basigaye boronswa ako gashiruka bute kuko bakoresha amafaranga ngo kugira ngo bashobore kurangura akazi kabo neza
icyo kiratubabaje cyane kuko kubona baduca mu imiti bakatugaburamo kabiri kandi twese dukora akazi kamwe ntituzi icyo baravye ntituzi icyo bisunze kugira babikore uko birababaje cyane kuko harimo nk'abantu bariha plus de 6000 y'itike baje kuri point d'entre bava aho bahora bakorera icyo tike ubuzima bwo kubaho biragoye
mukamenya ko amafaranga angana n'umuriyoni ariyo yo bamaze kuronswa umwumwe mu baforoma bari muri ibyo bibanza 9 kuri 35 bimwe muri byo hakaba harimo Gatumba ikivuko cha Bujumbura ku kibuga c'indege Kobero eka n'ahandi radio inzamba tukaba twagerageje kurondera umuvugizi w'umushikiranganje w'amagara y'abantu kugira ngo agice bitubwiye ko ariko nitwamuronse
arakoze Beragloria Kintore abanyagihugu bo mu gisagara cha Rumonge bariyamiriza abantu bariko baratoza amafaranga muri ico gisagara bababwira ko arayo guterera inyuba kwizokoreramwo ibiro by'intara ya Rumonge abanyagihugu bafite amakenga ko ari amafaranga ashobora kunyuruzwa bagasaba ko ibijanye nayo mafaranga byoca mu muco Iyi nkuru nayo twayiteguriwe na Prosper Nzisabira.
Bakora icyo gikorwa barongowe n'uwitwa Japhet n'ibituronsa batazira kabirya. Baca kububare kumazu idandarizo no kumazu y'uburaro cankaho hose yarangurirwa imirimo yinjiza amahera. Uwo murwi wabo bantu uri kutoza ayo mahera nugira igitigiri kizwi cy'amahera batoza. Amakuru avaho mu rumonge avuga ko bashinga amahera atangwa baravye ivyo umuntu akora. Inzu y'ingenzi bayitangisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi. Amazu y'ubunywero bakakwa hagati y'ibihumbi 15 na 20 nk'uko amakuru avaho mu rumonge abandanya bivuga. Amazu akoreramwo urwaruka rumwa n'amazu yerekana amareresi ariyo mafilme batangishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Amakenga rero akaba ari menshi kuri abo batoza ayo mahera. Amakuru ava aho mu rumonge amenyesha ko atagikorwa na kimwe bajejwe mu biro vy'intara. Ikindi giteye amakenga abanyagihugu ngo arabahabwa ibitansi vyemeza ko barishe abandi ntibabihabwe. Ivyo biriko bikorwa gutyo mu gihe intara yari yaratangaje ko hari konte y'intara yugurujwe muri banki BCB yo gushyira ko ayo mahera yo guterera iyo nyubakwa rusangi. Abanyagihugu bo mu gisagara cya Rumonge bakaba basaba ko urongo y'intara yotomora neza agatanga umuco ku biriko biraba kuri iryo tozwa ry'amafaranga. Uko gutoza amahera menshi abantu vyatumye bamwe bamwe mu bacuruza bakomakomeye batabagahunga. Mu kiringo kidashika meza 6 abarenga 10 ngo bo baramaze guta baromoka bajya gukorera mu zindi ntara canke mu bindi bihugu nka Zambia, Mozambique na Malawi. Amakuru ava muri abo badandaza bakomakomeye amenyesha ko bari batswe umwe wese imiliyoni 100 mu mafaranga y'amarundi ngo nayo guterera inyubakwa izokorera mu ntara.
Tumushimire na mugenzi wacu Prosper Nzisabira tukaba tutashoboye kuronka buramatari w'intara ya Rumonge Conservateur Nitunga kugira twumve ico babivuga ko. Tubandanije ano makuru n'igitata c'ubutungane uno musi bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu bakwije imisi amajana ya 26 bafungiwe hariya mu gasho kibubanza Christine Kamikazi Anyesi ndiri ubusata hasi Mozenzi hamwe na Egide Harimana bahagaritswe mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze igihe bari bagiye ku kazi kabo mu ntara ya Bubanza igihe hari umutekano muke muri komine ya Musigati aho hari umugwi witwaje ibigwanisho wari wateye wari kuratana mu mitwe n'abajeje umutekano mu Burundi. Abo bamenyesha makuru bakaba badasiba kuvugirwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu yaba yabagatse akazi na muntu cyangwa bamenyesha makuru ko bari kugwa kuko ataca bakoze uretse ko bakoze akazi kabo. Nikigabane ku isoko cuno musi kikaba gishimikira kunyifato y'abarorezi ku kibuga kubibuga by'umupira w'amaguru mu Burundi mu gihe asigaye hibonekeza indyane ku bibuga. Akarero ka hafi kakaba ari vyashitse mu gihe c'umupira wahuje umugwi w'umupira wa Gitega na Cibitoke twishikirizwa na Emile Nibasumba.
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Nivyari biherutse mu nkino zitunganijwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ariko mu minsi heze abarorerezi baratanye mu mitwe. Umwe muri bo arakomereka cyane inyuma y'urukino rwahuje Bumamuru na Flambeau du Centre ku kibuga cyo mu Cibitoke. Byavuye kuki iyo ngendo yotuzwa gute? Nibyo tuganira mu kigabane ku isoko cyo kuri uwa 19 Kigarama mu 2020. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Kuri uwa kane Jean Dominique Nzobibaza arongoye abarorerezi b'umugwi Bumamuru yarafashwe arafungwa mu gasho k'igipolisi muri komine Buganda. Amakuru twakuye mu gipolisi cy'Inyamiramabi aho mu Cibitoke yavuga ko ariko aragigwa kw'amatohoza kubijyanye n'intureka zatewe n'abarorerezi inyuma y'urukino rwahuje umugwi wo mu Cibitoke Bumamuru n'umugwi w'Igitega Flambeau du Centre. Ingwano zabaye inyuma y'ugo rukino gwarangiye Bumamuru ifise ibitsindo 2 kuri kimwe cya Flambeau du Centre zatumye umwe mu barorezi b'umugwi Flambeau du Centre akomereka ku mutwe. Abari bahari bakavuga ko yakomerekejwe n'amabuye yatewe n'abarorerezi kuri uwo munsi hari ku igenekerezo rya 13 Kigarama. Bamwe mu barorezi b'umupira w'amaguru mu Burundi babajijwe na Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance baragize icyo bavuga inyuma y'ifungwa giwarongo yabarorerezi bo mugwi bumamuru wo mu kibitoke
bo je haje n'umufana andi kona ngerageje kuraba birashika sinibaza uko yora yapfunzwe nyene prodobo ndibaza uko bashobora kuba bariko bakora matohoza kugira barabe ikintu nyamukuru cyashira ku rede bijya mvururu d'abafana ba bumamuru n'abafana ba Flambeau du Centre sinzi uko mugerageje kuraba kenshi na kenshi iyo abantu bashamiranye barakunda kurondera umushefu umushefu kugira wenyine agerageze gutanga nk'umuco kubira byabaye nimba n'imitwarire mibi y'abafana rongoye cyane ari nko kwishyura naho barakunze gufata gerege kugira aze gusigura iby'abanyeshuri bashobora kuba barakoze nibaza ukazu habonetse abati ako kajagari zo mvururu uwo mukuru w'abafana akaba atarimo kibaza ko umwanya n'umwanya uwo mukuru w'abafana ba bumamuru ashobora kurekurwa
hari igihe babatwaye n'agashavu kubera bivanye no kugenda umuntu yamanitse yari yagise bivanye n'agashavu yoba yari afite mu gihe yoba yari kararenganya cyangwa abarongo yari kararenganya usanga yavuze amajambo yo gucyoza cyangwa yo kuvuga nabi bacya baterwa n'agashavu nabo bakaramufata n'ahandi hoho ibyonye sibyo byari bikuru kumufunga ahubwo
mu ntango z'iyindwi ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryarafashe ingingo y'ukugara ikibuga urunani cyaho muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke cyabereyemwo izo ntureka ishyirahamwe FFB rikavuga ko hampande y'ugukomerekanya abarorerezi b'umugwi bumamuru ngo barakubaguye abamenyeshamakuru bongera binjira mu kibuga bamwe mu bari bitavye ugo rukino bavuga ko icyuka kitari kimeze neza kuva rugitangura bifatiye cyane cyane mu kwagirizanya uburozi bivuye ku mazi yagiye arasukwa mu nzira abakinyi baciyemo mbere no mu kibuga ari kumwe mu bari bahari yatubwiye ko abarorerezi ba bumamuru bari basanganywa agashavu kingene bafashwe nabi mu rukino rwari rwabereye mu Kayanza inzwi imwe imbere y'ugogo mu Cibitoke icyo gihe ngo abarorerezi ba Kayanza United babafashe nabi ngo barasohoye bamwe muri bo hanze y'ikibuga urukino rutarahera harimo n'urongoye abo barorerezi umumenyesha makuru w'inkino Desire Hatungimana avuga ko iyo nyifato y'abarorerezi ari iyo gutuzwa
ibyabaye mu Cibitoke ibyo gutebyaka abantu bakomereka bakamarasa gaseseka ngo abantu baratsinzwe ngo abantu bibwe ngo abantu bigenze kunuko nuko ni ibintu byo gutera ibyatsi bikomeye cyane ari nacyo gituma twosaba banyene imigwi mu bisanzwe bafite uruhare rukomeye cyane kwigisha abakunzi babo yuko haburana babiri hagati umwe iyo rero abakunzi b'umugabo amaze kumenya ibyo bakabishyira mu mutwe umugabo amaze gutsindwa nta ndurudi haba kuko bamaze kubategura ariko iyo wabwiye abantu ati umugabo wacu ushaka gutsindirwa iwacu iyo bishyize bagatsindwa barandaba icyo gituma rero barongoye imigwi bafise uruhare rukomeye cyane rwose rwo kwigisha abo barongoye guhera ku bakinyi bobo habari amategeko akaze cyane abagenga aho mbere ushaka guhagarika burundu iyo ugiye kurwana hanyuma abarorezi nabo nyene mu bisanzwe ukomerekeje umuntu uri umurorerezi hari amategeko aguhana amategeko y'umupira arahari hakaba n'amategeko y'igihugu icyo gituma rero twosaba abarongoye imigwi kwigisha abo barongoye tugasabisha gushyira umupira w'amaguru mu Burundi guhana bimwe bikomeye cyane abigenjeje uko
akaba ari no ngaha ikigabane ku isoko kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.
Uyu mwanya nawo ni umwanya wo gukurikira bimwe mu byanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi turiko turasozera tukaba tubishyikirizwa na mugenzi wacu Audace Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaza nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro bya Radio Inzamba gateka kawe muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru. Tuyatangurire ku kinyamakuru iwacu canditse ku rudandazwa rukoregwa kiremwa muntu rwabaye ndanse mu gisagara cha Bujumbura. umushingwa manza Prime Mbarukeye aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe rigwanya amabi akoregwa kiremwa muntu ku rwego rw'igihugu no hakurya y'imbibe zacu avuga ko imbere yuko baje kudandazwa mu bihugu byo hanze babanza kwegeranirizwa hamwe mu mazu y'amakartie atandukanye y'igisagara cha Bujumbura ku buryo ataho bica nikanda ayo nayo ni Rohero Kiriri Asiatique Kajaga Mutangano Mutangasud n'ahandi iryo shirahamwe birateri byatsi kubona abo bantu bahabwa byangombwa kandi byujuje amategeko kubwiwe ngo leta yari ikwiye gushiramo ingufu ikagwanya ayo mabi aho kuguma mu gacerere ko tuma haba ukwikeka ko leta yobi bishigikiye rusansuma rugira kane rw'abanyagihugu bose rurategekanijwe mu mwaka w'2022 bibandanya bivugwa n'ikinyamakuru Iwacu nkuko byashikirijwe na Nicolas Ndayishimiye umuyobozi mushingwa bikorwa mu kigo Istebu ugo rusansuma ruzoba rudasa n'izindi zitatu zimaze kuba mu 1979 mu 1990 hamwe n'urwabaye mu mwaka w'2008 ubwo mu mwaka w'2022 ruzoshiramwo ibijanye n'ubworozi hamwe n'uburimyi ruzokoresha ubuhinga bugezweho bikazotuma igikorwa kigenda neza kandi kikanyaruka amafaranga ategekanijwe angana na miliyari 40 z'amafaranga y'amarundi ikibazo gihurenganzira abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye kuja muri kaminuza cyarahagaritswe mu makambi yose y'impunzi z'abarundi bari mu gihugu cya Tanzania byandikwa na SOS Media mu manama yakoreshejwe mu makambi ya Nduta Mutenderi na Nyarugusu mu kwezi kwa 11 guheze niho izo mpunzi zabimenyeshwa ku bwa Sudi mu Akibaki arongoye igisata c'impunzi mu bushikiranganje bw'intware yo hagati mu gihugu cya Tanzania nta kibazo cya leta kizosubira kuba mu makambi y'impunzi z'abarundi ubwiwe mu gihugu cha Tanzania ntigishaka kubona impunzi z'abarundi ku butaka bwacu guhera mu mpera z'uno mwaka w'2021 ingaruka z'ayo majambo zikaba zatanguye kwibonekeza kuko abanyeshuri bari mu myaka ya nyuma y'amashuri yisumbuye batanguye guheba kwiga amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyarangirize ku kinyamakuru ABP Info aho canditse ku kamo terwa abagira neza n'abagwiza tunga guterera kugira ngo bagwanye ibihomoka biba kumwonga nyakizu uwo mwonga uri muri quartier Gasekebuye Gikoto muri zone Musaga commune Muha mu gisagara cha Bujumbura mu ntumbero yo gukingira uwo mwonga imivyaro 10,000 y'imigano yaratewe ku nkengera z'uwo mwonga kuri uyu wa kane igenekerezo rya 17 za kuno kwezi aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru udasho n'imbona n'abashikirije aba ndabifurije kuranigwa aho muri hose na gahindukira
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
arakoze odasi n'imbona ningaha tuciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese mwafasha umwanya wo kuyakurikira ndakinguruke kandi bagenzanje buruganda rwa radio Inzamba rwatunganije ano makuru cyane cyane na ino sakubwimana tumye amajwi abashikira amakuru mwashikirije na Jewe Reverie bazikamwe mugira amahori wanyu tuzabadusubira